Y mira, Radio His Week de América. Is William American ye kwashikiriza ibiganiro bya ryo mu kirundi mu kirwanda mu Burundi mu 2017 ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2023 mu shara no kuri kwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu.com Mwini wadeza nchuti mwisi na mwe wakundi vila diyo hini shuja Amerika mwini kumwana Federica Mwondikije. Ikaze mwisi mkiga nilo mwini sanga.
Mwini sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro mu isaha y'umunsi tugiye kuvugana na bamwe mu Barundi baba mu bihugu byo hanze diaspora bari mu rwi udasanzwe babashije kuguma bahanahana ivyiyumviro n'amakuru yerekeye imiryango yabo inshuti n'abagenzi eka bakanagaruka ku myaka bamaze bari hamwe muri kaminuza y'u Burundi iki kaminuza yonyene yarangwa mu Burundi ikintu kidasanzwe kuri uyu mu rwi w'Abarundi bamwe bali mu Burundi abandi bakaba bari mu bihugu byo mu mahanga bitandukanye nuko bose bayaga nkaba mugabo umwe bataravye ihugu barimwo intara bamwo imitumba namoko ibiyago n'ivyumviro bahanahana n'imigambi bariko bigira hamwe nerekana ubucuti bukomeye bwatanguriye muri kaminuza y'u Burundi bukanabandanya inyuma y'imyaka 38 irangiye barangije kaminuza. Uyu munsi rero twatumiye bamwe muri abo Barundi kugira ngo batubwire ukuntu icyo cyiyumviro cyo gutorana inyuma y'imyaka myinshi irangiye barangije kaminuza bakaja mu rwini kibanza bahurira ko kugira ngo babandanye gukomeza ubucuti n'urukundo byabaranze mu myaka ine bamaze bari muri kaminuza y'u Burundi. Turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe. Mwaramutse neza Jean-Marie Nahayo.
Mwaramutse Fredy.
Murakomeye?
Yego turashimira Imana.
Jean-Marie Nahayo no muri izi kandi kirangiranwa azi ku kazina Baby John abenshi bamuzi kuri ako kazina ngira arahabwa mu kanya tujyohereza amatwi muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Alice Niyondagara nawe nyene afise uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi. Alice Niyondagara ari mu gisagara ca Los Angeles muri leta California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Alice.
Mwiriwe neza Fredy. Murakoze kutwakira.
Murakomeye.
Yego tumeze neza turashima. Yego.
Mwebwe muririnze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri leta zunze ubumwe za Amerika nkaho Professor Atanas ari nawe nyine duhava tuganira.
Amahoro amahoro.
Turi kumwe kandi n'undi mutumire Professor Atanas Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri leta ya Chicago. Murakomeye Atanas.
Ndakomeye. Yego ndi muri leta ya Illinois mu gisagara cya Chicago.
Akabeho kabagejeje ndabona ibice byinshi bya leta zunze ubumwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe.
Byagoye rwose duheruka guca hanze haciye iminsi ntiworaba. Mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze bisanzwe.
Ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas.
Nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya twe twarabimenyereye.
Ego me reka rero dutanga ikiganiro ariko imbere yaho reka ndabasabe mu twidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri na naho navuze naciye ku mayange dutangure kuri Madame Alice Niyondagara.
Jewe umva mba muri telefoni maze imyaka myinshi ngaha sinzi ko mwumva icyo mwifuza ndababwira.
Mukore iki aho I Los Angeles.
Ngaha jewe ndigisha muri community college ndi mu Cyongereza kuko niwe mwuga wanjye nibyo nari narize.
Ni byiza cyane rwose. Reka na Jean Marie hayo Baby John mu twidondore.
Jean Marie hiyo banzi cyane cyane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu radio. Ubundi mu Bufaransa nazungurutse gatoya narabaye muri Mozambique no muri Nepal. Hanyuma nshagaruka mu Bufaransa ndacabandana gucuranga na jendu ndafise abana urumva ya myaka tumaze tuvuye mu university hariya
simike nivyo egome professeur Athanase Gahungu
egome baby ubaske banyita papi
John. Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na professeur Athanase Gahungu abanywa muri radio Ijwi rya Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri isanga n'abanyene. Reka tumuhakanya twidondere mu majambo make cyane rwose professeur Athanase Gahungu.
Jewe nitwa Athanase Gahungu, hanyuma nkaba mu Cyongereza hamwe na Jean Marie hamwe na Alice nkaba na Kino mu 1992. Ndi umwarimu, ndi umuprofesore w'abantu bagomba gutwara amashuri. Nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University. Nta bindi mfite byo kwidondora, ni ibyo nyine. Ndi umwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero imbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura, umurwi mwashitse ku rubuga aho mwese muhuriye mugahanahana amakuru mukaramukanya mukiukanya utwakira, nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse. Athanase Gahungu, ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Twaranezerewe cyane kuko abamwumva tuvugana barise, ndamaze kumubona Jean Marie kuva tuvuye i Burundi mu 1983. Sindasubira kumubona, ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba uko yahora aririmba. Yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dushobora gutoraturana tukaganira nk'uko hoba hari ejo. Ubu benshi kubera nyine bumva tutaherutse kubonana, ubu niko ndabimbira ngo na ba bantu twicarana ku ntebe, oya nashoboje kubona mushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi, mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na groupe y'iwacu twayise ngo campus kamenye bambe campus
Mutanga.
Oya ntiworaba, biraryoshe rwose,
biraryoshe. Ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yarari kitoroshe, wabigenje gute professeur Athanase Gahungu?
Oya koroha, benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi, wumva ngino dusanzwe twari umupfasoni Alice narinzi kwari muri California, hanyuma nguwo naramucaho nkamubaza mbega hari abandi womenya, akambwira ati jewe nomenya ubuhu, ati cyane namunsi jewe ndafise umugenzi ashobora kuba zinaka. Hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Metode Ndikumana, ubu yari amaze kwitaba Imana, nawe ne agafashanya ati ngaba jewe ndi naka, hariho twakoranye mu byawoni, hariho twakoranye mu Burundi, dutangura dutondeka dutoratorana gutyo guke. Ubu turamaze kuba benshi, icyo gihe twaragize ikintu bita blog. Iyo blog tukaza turandikamo utuntu, tugahanahana amafoto, tugatwenga turabyene twajewe namaze kumera ivi abandi bataramenya. Ibyo byose byaratumye byaryoheje ibiganiro.
Imyaka
rero babisubiyemo,
imyaka 38 irangiye, birumvikana ko umuntu ashobora kuba amaze kuronka imvi.
Birashika.
Reka tubaze na umufasoni Alice Niyondagara, nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyumva igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu, mwabyakiriye gute?
Nashaka gushimira cyane kubona yaragize icyo kiciro kandi hari imyaka mike nibaza ko hageze nk'imyaka itanu itandatu abitanguye turondera twese arondera aradushyira hamwe ni cyari icyumviro cyiza nyine dusubira ku bya kera tudatwenga nyine twagiye mutanzani ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize magura n'ibintu biteye akamwemwe kubona imyaka yose hari imyaka mirongo itatu n'icyenda ndabo ukamengo nta myaka ndetse nka kugarayita nanjye yavuze ngo ni ejo uko tushobora kubona abo bantu mwicaranye ni ekisitarodineri njyewe iyo ndi ko ndaganira na gurupu kuri watsapu birampa akanyamuneza kenshi ushobora kumva nk'umwenge uri kumwe n'abavukanye abantu bakuzi bakera ni icyiyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushyika
icyiyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu arabye ku biganiro byanyu arabona ko ni muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose atanazi yasabye ko na bibi jean na nyine jean marie ntayo yugira akabibutsa twaturirimbo yahora ririmba numva kibandanya mu kanya ndamuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera kutuguha ndabona akaririmbo kamwe kiwe ashobora kuduha tukakumviriza hamwe
ego nk'uko arisaje kubivuga na jean nashimye cyane icyiyumviro umugambi atanazi yatanguje kuko naho jewe ntashoboye kubandana ngo mbeze nk'abandi nagumanye icyiyumviro cyiza suveniri nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri nagumanye ibibazo intore abantu twabisangira nibanze ndi muri za nepale za mozambike na hene ngasanga atanumwe cyangwa ubu ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane turi nka jewe mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaja muri santike turi amerika dokje nka sinari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal dok ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi gurupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jene cyangwa imvizi ca zigabanuka ni mode hajya ugize tuvide ukenye bibiri yari amode nabyo nyine
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Profesa Atanazi yabisabye rero twumvishe kamwe muri twa turirimbo twawe reka twumvirize
yego hariho uturirimbo Baby John hariho uturirimbo twese mu ishuri twari tuzi ubwire nka ka kandi ka
igiti cy'urukundo ngira
karaje ngako
kumaze kugera
urukundo urukundo ni jambo rigaruka cyane gose muri aho karirimbo bivijona murashaka kutubwira icatumye teme yarwo urukundo mwabikuye byavuye kuki
urukundo donc urukundo ni cyo kintu cyambere gikome na ibindi ni bishikira bose abantu murashobora kuba muri kumwe bukeye umwe mugatandukana kubera akazi cyangwa ibiki donc nanashaka kwishyira mu kibanza cy'abantu bose bashobora kuba kure y'abo bakunda
atanazi gahungu urukundo ni ikintu cibonekeza muri uyo murwi kenshi na kenshi ayo makuru nanjye ndayaronka kuri uyo murwi ndawuriko ariko ukabona ko mu byago eka ibintu abari muri uyo murwi bibukanya n'ibintu bya kera baba barimo babigishije baba barimo ba Tanzania bamwe bita professeur visiteur eka haba ingendo mwagize muri Tanzania mu kujya gupreparer memoire n'ibintu bihimbaye cyane rwose bihimbaye mu gihe tuzi ko abarundi benshi muri iki gihe bataronka akanya ko kuba bariko baraganira cyane baronka akanya kukubonana cyane cyane nk'abo batandukanye kuva kera ikintu cyatumye ikintu mwibaza ko kidasanzwe muri uyo murwi ni ikihe abantu biganya ni benshi ariko si bose usanga baguma bari hamwe nk'uko mwabigenjeje gute atanaza gahungu
cyo nibaza ko twaragize imana kuko twigana kuri universite nta muntu n'umwe yigeze aca ngaho ngo ariko arabaza mubega ngo naka ngo ari ubwoko buhe ngo naka turuka hehe nibaza ko byaryoshe tukamera twari tumeze nk'aba yari gishiki na gishaza jewe ndacibuka ko Alice sindi ko ndamubeshyira yuko papa we na mama wiwe mbere bahora baza no mu misaha ajya kuri campus icyo gihe imisa yabera hajya muri ekonomi ubu bishobora kuba byarahinduye sinzi ko wakiri mugabo twese twese tugiye muri Tanzania twese twabonana nk'aba icyo kina gisaza byarabandanije ndibuka yuko muri iyi minsi nagiye mu Bujumbura ndi kumwe na madamu wanje hanyuma ntitwari twabiteguye mugabo tugiye muri Ethiopian Airlines ndabona duhuriyeho n'Alice wumva haheze imyaka 38 ariko wamenga ni kwa kundi namuheruka turi kuri campus nabonye umusaza wo kuri campus nawe yabonye umusaza wo kuri campus biraryoshe rwose ubu abo ntarabona ntibake mugabo ndifuza yuko umunsi tubonana fama tubivuga yuko icyo gishika twari dufitaniye n'ubu icyo gishika cobandanye
madame Alice niyo ndagara mwihweje ukuntu muri kumwe n'abo abarundi bandi bari muri kaminuza eka mu mwaka umwe muri departement imwe mu Burundi mukabona ukuntu nkuko Professor Atanaza abivuze abarundi bava mu ntara zitandukanye ubwoko butandukanye eka imiryango itandukanye ariko bariko barayaga ukabona bashyira hamwe ukabona ko ari urukundo atakindi kintu mwebwe ibyo mubibona gute
jewe mbona ko enfait iyo ukuntu tuja hamwe tukabona ko umengo ni famiye imwe ariko ngira ibyo niko mbona mengo isi yotegeza kumera kuko uburyo urukundo nicyo kintu gikuru kibaho nicyo gitanga akanyamuneza mu mutima w'umuntu wese ahatari urukundo naho wowe bingana iki nta kanyamuneza kahaba hanyuma ubona abantu benshi bava hose twaje tudasangiye byinshi urumva tubifita mugabo kubona haheze nk'imyaka ine ugasanga nk'umenye ngo turabwukana ukamenya abantu amafamiye tugashaka gupasisipa mumanza imanza y'umwe ukamengo ni imanza ya bose tu nigitangaza buryo kujya urukundo nico kintu twogendera ko twese aho kimwe kuko nico gituma aba mu kanyamuneza no mu mahoro kuko nibaza hanyuma nkaguma nshimira cyane kumva byose byavuye kuri atanazi kuko nibaye iki gice cy'iyumviro umuntu atanazi umuntu w'igitangaza kandi kuva kera ubona kuva kera atanazi yari special kuko ndibazibuka naho twari kuri universite ubona umuntu yashyikira bose ukabona ko ashyikira bose kera zina nari sinavuga menshi nama nihoreye nabona ngina ashaka kumva mvuga ikintu cyane akuvugisha umuntu wese akaronka icyo abwira uyu akaronka icyo abwira urya ugasanga
ndabyibuka
ingene yarakeye agashaka ko umuntu wese aba asize pasiburu
Icyo nicyo kibazo
nagomba ndakubaze Jean Marie Ntayo ikintu icirwa nk'abantu bokakura niki imirwi iyo ariyo yose cyangwa abarundi muri rusange murazi ko kenshi na kenshi abarundi akunda gucanamo ugasanga bacanye mu kubera intara kubera moko uyo murwi bose iyo baba bawuze nibaza ko ubaha ikirwa wibaza wubaha nk'iki
je nifuza ko uyu mugwi utera imbere hanyuma nk'uku nawe watushoboye kutwakira ukaduha ikiganiro nifuza ko hariya no mu gihugu nyine hagati bashobora kutwakira bakaduha ikiganiro abari muri universite yo muri ino myaka nabo bakamenya uko twabana neza dukundana tutarinze kuraba amoko n'imitumba jembona kicyumviro ari cyiza cyane nawe wenyine tugushimira kuko radiyo yanyu irumvirizwa hatari hake sinzi nihagire uzo kura indege izo ziraduhuza twese
n'ubuhinga ngurukana mu bumenyi mukoresha nibaza ko butuma mwumva ko muri hamwe mwanya wose sibyo
Jenda watu ya kariri mbonyine kashu kuduhuza na kundi.
Leka tesuile, tukumbiza kariri mbomo, turi mbotu kwa wanyene. Ako kituwa ute?
Iyomba nari inyoni, noje kukura.
Ibize wale kuri ifuza, ya wahali ndegi yoze, bashkana mwese hamu.
Ugenzi wanje Doje kukulaba Doje kukulaba Tako kumboye Jinda kukunda Sanyo na mahoro Amahoro mubano Let's sing for peace. Let's sing for peace. Sit down. Let's
akaririmbo keza cyane rwose mu majambo bake Bebe John mutubwire ako karirimbo teme yako nihe icyo batumye mu karirimbo nakiki
birumvikana nyine urumva twese twa naho twagiye mu ntara zitandukanye urumva nibyo byerekana ko na jewe naguma nibaza nti mbega abo bantu twabanye neza nzosubira kubabona gute ndabona nkuko nabivuze ko ijya ndirimbo yindi ya mbere nishyira mu kibanza nyine cy'abantu bose baba bari kure ariko mu mutima bakiri kumwe hanyuma rero kimviro nyamukuru muri iyo ndirimbo na mahoro kuko urabona ko mu Burundi amahoro yari yahungabanye ndakwa kugira ndabatera kamo basubire hamwe bakundane nk'abavukana.
Professor Atanasi Gahungu umurwi uhambaye cyane rwose umurwi ufite ibyiyumviro bishyira imbere ye mwavuze ukuntu bari muri uyu murwi wose iyo hagize ugira ingorane eka bose bahagurukira rimwe bakamufasha uko bashoboye kose mutubwire amajambo make iyindi migambi ikomeye mufise iyo muri kazoza mu myaka iri imbere kuri uyu murwi.
Ego imbere y'uko mvuga iyo migambi iragira mbanze tumenyesha abariko baratumviriza yuko twarashwiragiye ubu dufite abo twiganye bari turafite abari mu Burundi turafite abari muri Irmorise turafite abari muri Canada muri Allemagne turafite abari muri France turafite abari muri Ethiopia cyangwa babayeyo turafite abari mu Rwanda turafite abari muri Congo Brazzaville naho tutarabona urumva turi benshi aho rero ibintu by'imigambi ubwa mbere no gushobora gutororokana ati no babesha muri iyi minsi turi twenty turiko turashika muri zabukuru hariho ab'imiryango yacu nkajewe narashyikiwe n'umuntu w'inshuti Mobo Frere aragiye aragomba kuza kwivuza muri Kenya turagirisha bimwe bita GoFundMe nzabona abantu twiganye baraje batikwitana reka tugufate mu mugongo. Ubu rero icyo twagomba kubandanya kandi twari twaremeranye cyari cya mbere y'uko twofasha ishuri yatwigishije ego twarakwiragiye hose abari muri ibyo bihugu byose navuze mugabo twagomba kugira ikintu cyoshobora gufasha abadusubiriye baba biga mu Cyongereza baba biga muri bya pedagogique biga n'ibyongereza reka n'abandi tugashobora kubafasha mugabo ikindi nagomba yuko tubandanya cyane cyane ni ugushobora gufashanya twebwe tukungurukanya nk'ubu namye mbona muri iyi minsi ujamara ariko arakuririmbira Bebe John nguko tumwita avuga ati jewe mbega none ngubu ko muguba munsaba imiziki kandi mubona ingene ibintu bimeze jewe iyo miziki nayavuze ntiyo ni masterpiece namwumva yuko ngo mu minsi nsa nk'abantu bafite imigambi bene iyo koheza tugakubitsinga ibipfunsi tukaraba yuko nk'iyo migambi twoyifashanyamo mugabo ikintu cya mbere nagomba kuraba ni uko ibyo byerekeye indero ushobora kwandikira hanira hamwe ngubu twamye tuvuga kuraba kugira dictionary y'icyongereza n'ikirundi kuraba ko tutoshiramo imigani y'ikirundi kujya ibindi bihugu ugenda ukayisanga ko tukaraba ingene umuntu icyo bita Google Translate tukayishyiramo natwe tukaraba ikintu aho hose twaciye turiko turiga ko tutoreza tukabishyira mu ngiro abantu tukaraba icyo dusigiye abandi badukurikira
wavuze ibintu bihambaye cyane rwose ukuntu icyumviro cya mbere coba ari nk'ukufasha kaminuza yabasohoye icyo ni icyumviro cyiza cyane rwose nka mwebwe mukora muri kaminuza na madame Alice ari muri za kaminuza yigisha muri kaminuza mushobora no gufasha hari uburyo bwinshi yari bitabo ari iki yari inyigisho muja gutanga ibyo ni ibintu bihambaye cyane rwose ariko nashaka ndabwira na kanya madame Alice Nyandagara nawe natubwire iyindi migambi ibaza ko ikwiye gushyikirizwa abandi bari muri uyu murwe kugira ngo bayigire hamwe barabe ko yofasha mu Burundi.
nashaka gushimira Athanas kuri iyo migambi aheje kutubwira turamaze kwizigana cyane kuri groupe ya WhatsApp ibyo byo kugira dictionnaire n'ibyo kugira imigani y'ikirundi njye nibaza ko ibindi ikindi kintu twashobora gushikako ni ukuraba ingene twoteza imbere ukwigisha icyongereza mu Burundi tugafasha nk'abigisha b'icyongereza kumenya kwigisha neza bakoresheje uburyo bugezwe ko kumenya yagiko hamwe hari ibintu bishyashya biza misi yose buduteza imbere ukwigisha nibaza ko icyo ari ikintu ushobora gushika ko bishobotse hanyuma imana iduhaye tugashobora nko guhurira mu Burundi twese igihe kigeze tugaheza tukagenda kuraba departement yacu aho igeze tugaheza tukagira n'inama n'abanyeshuri baho tugasubire twabwira tweze twari ngaho naho muri tukabaha tukabakubaja muri ibyo bikorwa barimo tukabereka ibyo bashobora gushika ko ibiri imbere
rega muravuga ikintu gihambaye Professor Alice Nyandagara ikibazo cyo gufasha kaminuza nashaka nabaze niba muba muri kiganiro ndazi ko abatari bakibazo bakikurikirana harimo abajejwe za kaminuza eka na departement y'icyongereza eka na directeur academique bishobora kuba ashobora kuba yacumbirije hariho ubundi buryo bwinshi cyane rwose mwavuze kujya kwigisha gusangira n'abandi bigisha uburyo bushasha ibitabo murazi ko ari ikintu gikenewe cyane rwose mu Burundi ibyo bintu mwihweje kaminuza murimwo murabona ko ari uburyo bwiza bwo koroha kugira ngo musabire iyo kaminuza cyangwa iyo departement y'ibitabo by'umurengera kenshi na kenshi byama biri mu mabibliotheque y'ama universite yino
reka ndahe icyo kibazo nibaza ko mukizatanaze mugabo icyo nushyira ko ni uko nta kintu kidashoboka iyo abantu batihaye bakakirondorera buryo baka
ikorera nibaza ko ari ibintu bishoboka ego Professor Athanas namwe mduwe ku ijambo kuri icyo kibazo nyine
oya ko Imana yaduhaye tugashobora kusubira kubonana haciye imyaka yose kandi tugasanga ubwo buvukanyi twamanye tuti bufite nibaza ko byose bishoboka harimo muri twebwe turatanguye kudatura turagenda kugira ibintu bita yakonje muri sabbatical tukagenda nibaza yuko imbere yuko tugomba gutora ibindi bihugu ko ikintu cya mbere twugira tukwibaza kugenda mu Burundi ugafasha abasigayeho ngubwo bwo turiko turavugana hariho abitwa ba kontrata na Imana ba Indefense ba Imakire bariko niho bigisha tukagenda tukabafasha tukabereka ibyo dukora ino hanyuma ikindi tutavuze nibaza ko twashobora kuraba no kuraba ingene abo bantu bariko bariga ibi bintu twigisha ino kuri campus y'u Burundi n'ubu campus z'u Burundi kera hari ubungo bararonze nyinshi ingene boshobora kumva ino nabo ukabereka ingene dukora hanyuma bagasubira nyuma bakaza kwereka nabo abandi ibyo tuba ibyo turushanya ntiturushanya ibintu ahubwo n'ingene twofashanya bakadufasha kuraba ibyo muri Afurika ingene bimeze ibyo mu Burundi ingene bimeze ibyo mu Rwanda ingene bimeze natwe tukabereka ibyo mu mayunivesiti dukoramo ingene bimeze izo ntego nibaza
ni byiza cyane rwose tugarutse ku cyumviro nyamukuru cyabahuje ika urukundo rwerekanwa aho kuri urwo rubuga mwese muhurira ko nashaka ngaruke kuri Jean Marie Nahayo igihe cyatubwiye hariho nk'abantu benshi bibaza ko yaba ubumwe buri muri uyu murwi mutoyi bwotandukira mu Burundi bwose eka n'ibindi bihugu byose aho kenshi na kenshi ubumwe usanga bucumbagira icigwa mubona nk'imirwi itandukanye eka abarundi bokura nubwo rukundo ntangire tubona iyo turiko turasoma ibyago n'ibyiyumviro n'ukuntu mushikirana mugafashanya mu ngorane iki ivyigwa mubona nk'abarundi bohakura n'inkibi
jewe so cyanciye nibuka muri ibyo ni nk'ingene twosubira kugira isabukuru ariyo festival kera ngikora muri studio y'ijambo nije nana propose ko tugira festival yitwa Sangwe ihuza abacuranzi b'abarundi nabo mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari cya Afurika icyiyumviro canje atake artiste nibaza ko aba artiste bafite uruhara rukomeye mu kugarukana amahoro n'ubumwe mu Barundi nibaza ko byose tubishyitse ko muri uno mugwi deja tugashobora guhura amaso mu yandi tukahoberana tukagumana mu nda twoyagize byose ingene twoshikiriza ugwaruka dufatanije n'abacuraranzi n'abavyina abacapa abitwa ba artiste bose ni icyiyumviro cy'uwanje mbona gutyo ariko igikuru nk'uko nabivuze hamwe umuntu umwe muri twebwe aguze iyo ndege tugahurira hamwe twese izo ari sawa
uyo muntu ashobora kuba ari nkande ni nka Professor Atanazi niko ribaze yamaze imyaka myinshi ga uyo mugambi wanoza urangura Atanazi Professor Atanazi
ibibazo n'ibindi bindi mugambi ninde yose yanjye uko ndabizi icyo gihe nakoranije na Remesh kiganiro cyitwa Sangwe nije na sabye ko twohuza cyane bashaka mu ntara zose z'u Burundi tugahurira twese ubujumbura cyagenze neza ndabwo niko nibaza ko tushobora kubigira no mu banyeshuri nko muri iki gihe nyine muzamwe atanze ibitabo amakaye je ne sais pas hariho Sangwe ikintu dushaka kugira Sangwe naho bityo bari umuziki gusa mugomba iryo jambo Sangwe rirakomeye
Professor Atanazi Gahongo hariho arize nka indwi nka zingahe indwi nka zibiri zirarumanye abarundi bibutse amasezerano y'ubumwe araheze nk'imyaka 30 ikintu eka ivyigwa mubona byo va muri uyo mugwi wanyu ataragasesenshwa muri ubona ko wuzuyemo ubumwe n'urukundo bidasanzwe ni nk'ibihe kubwanyu
nibaza yuko hari ikintu bari bakwiye kuraba ku mugwi w'iwacu naho tutari benshi mugabo twashoboye guhura tukiribagira ibyo bihugu byose twahungiyemo noneho aho turi hose tukaguma tubona ko turi bashiki b'abandi basaza b'abandi ugasanga nk'ubu uti ni ukubesha hariho benshi naho ndabazi ngo kugira ndi abana banaka naba mugabo nguru womba tukimbega arita abana biwe ni bande nubakubwira mu mazina abana ba Methode naho witabye Imana nubakubwira abana ba Maria nubakubwira mu mazina ibyo n'ibintu bari bakwiye kuturabiramo bagashobora kuvuga bati ingo ko tw'Imana yaduhaye tukaba tukiriho dufate urwo rugendo twatanguye turubandanye turi kumwe dufatanye mu nda ikindi kandi kiryoshe ni uko Madamu Alice Professor Alice atabibandanije ni uko niwe ahora atugirisha inama ya Zoom kandi umenga muri iyi minsi yagomba kutugirisha iyindi nama yobandanya akatugirisha izo nama hanyuma rero igihe tuzogenda tugahurira mu Burundi tukagira iyo Sangwe turi mu Burundi tuheta bikaryoha gute twasubiye kugira iyo izo nama kuri video naho duhura ta mugambi dufite tugahura tukaganira tugakwenga tukavuga ibyo kuri campus usanga ari ibintu byoshe kandi abandi Barundi bashobora kudufatira ko bati reka natwe ko twize muri promotion ikurikira abahirije mu 1983 ngo natwe tubongerane dushobore gufatanya umunsi wose wobigira kumbure mbere kosha dufatana n'abantu bose bize mu Cyongereza mu Burundi tugashobora gusohokana twese tukagira noneho ikintu gikomeye nibaza rero ko ibi bintu twatanguye naho umuntu ntitubirabe bimenetse birakomeye birafashanya birafasha mu kugira amahoro mu bantu birafasha kugira imigenderanire birafasha noneho gufashanya nk'uko nababwiye nagiye mbona abo twiganye bagira bati ngo dufashanye nanjye ndifuza yuko umuntu yodutuma kuwati ngo dufashe naka muri uyu mugambi twobishobora kandi n'Uburundi ko bidufashe ako tukagira umunsi two twari bitabi gucumbura mbere byari byagoranye twavuga tuti turatuzana ibitabi gucumbura mugabo ni mwebwe muteza kuza kubikura kuri towa bikabagora nibaza babyumvise yuko dufite imigambi myiza boneza bakadufata mu nda bakadufasha
ni byiza cyane rwose madame Alice niyondagara ivyigwa kubwanyu namwe mwihweje eka ivyiza bikorerwa muri uyu murwi ivyigwa vyo abarundi bakoramo nk'ibi
nje nibaza ko ari akarorero keza kerekana ko imibano mu bantu ari myiza ishobora kuba myiza abantu bagashyira hamwe bagafatana mu nda bagafashanya ibintu bigoye kandi bikaba kwakorewe keza rero abandi bagashobora kubirabira ko umva abantu bize muri kaminuza ni benshi bagaheza bagasubira bagaja hamwe bakaronderana kugira dushobore gushika ku migambi myiza canke tukaba turi hamwe kugira dufashanye nje nibaza ko arico ega nico Imana yaturemeye niko nibaza ko yadushize hano ku isi kugira dufashanye tubeho kugira dufashe abandi nibaza ko ari ikintu n'ukuri ciza c'ugushishikara urukundo no gufashanya mu bantu akaba ari ibyo nanjye ndabasezera ndabasezera
murakoze cyane rwose ku bwanya mwatoye Professor Alice Niyondagara ndabona ko mwari musiri ni programme murakoze cyane rwose reka tugaruke ku mushikantahe Jean-Marie yavuze uruhara rukomeye cyane rwose rw'umuziki cyane cyane eka icyumviro ashira imbere cy'urukundo nashaka mutubwiye amajambo make Jean-Marie cyane cyane turavye umuziki n'urwaruka urwaruka murazi ko kenshi na kenshi rwamagwa akoreshejwe mu bintu bya politika ikintu umuziki ufasha urwaruka eka teme mushira muri iyo muziki yanyu ikintu izo teme cyangwa n'ibyo byumviro bifasha urwaruka muri rusange ni nk'ibi
icyumviro nyamukuru nicyo nyine cyasangwe cyukwerekana ko twese turi bamwe nibaza ko nta muntu n'umwe adakunda n'umwe n'ukumviza umuziki hashobora kuba muri amafiri menshi imiziki umugabo umuntu wese araryoherwa n'akazi nibaza rero ko kugira dushikirize ibyo vyiyumviro vyo gukomeza ubumwe vyoba tugize nk'iyo sabukuru hoba intererano nkuru intererano ikomeye kuko nabigizemo experience cyo gihe twabitegura twaroganiza ivyo twita Camp pour la paix des enfants ni vyiza abana deja bashoboye guhura bose bava mu moko atandukanye ku mitumba itandukanye bagahurira hamwe bagasangira uduharage bakanywa ifanta bica vyigisha n'abavyeyi babo iyo abavyeyi babonye abana babo bari kumwe bumva nabo nyene babaha icigwa yuko atakamaro ko kwangana twese turi Abarundi duteza kubaka Burundi nibaza ariko biciye mu muziki bishobora kumvirizwa neza nk'uko kuruta kumviriza amadiskuri ya politiki
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe Professor Atanase Gahungu mwavuze imigambi umurwi murimo ushaka kuzorangura haba gutanga ibitabo ika haba guca gutanga ingisho Abarundi bari muri leta zo muri Amerika eka no mu bihugu by'Uburaya bincabwenge ni benshi cyane rwose uyu mugambi ushobora gufasha cyane cyane muri kaminuza twese twaciyemo i Burundi icyo kikaba kikoba gihambaye cyane rwose ariko nashaka n'ubundi ndakubaze kubyerekeye urwaruka igihe mwari muri kaminuza ubwo yari kaminuza nka yonyine ubu kaminuza zarabaye nyinshi cyane rwose inyigisho zitangwa zitangwa kaminuza atandukanye cyane bose ikintu akamumotera rwaruka ruri mashure aba cyane cyane ya kaminuza ni nkakahe turazi ko kaminuza isohoye abanyeshuri kenshi kenshi nka muri ma universite muri Amerika bama bigenza neza cyane bose akamo ikamotera aba urwaruka ruri mashure ni nkakahe
ikintu nokwiye abari mu mashuri cyane cyane Bujumbura nuko bofata nkama ibintu byo kuja mu mashuri kuko cyane cyane ibyo ushobora kubona icyo nokwita diversity ko abantu kuri bamwe abantu tuba beza kubera abo tubana ari beza abo kandi nta muntu nibaza ko azotera imbere abona gusa yuko icyarabira ko ari aho hantu yabaye icyo ari kwizeho yakuriye ko umuntu agashika hanze akabona abandi agashobora kubona yuko ibyo bavuga n'ibyo we wavuga biratandukanye mugabo uko gutandukana niko gutuma dushobora gutera imbere mu mitwe gutera imbere mu byo kubaka nk'ubu twaragize Imana kubona twaragiye kuba mu bindi bihugu twita ngo byarateye imbere ngo rero ntitubibone ko gusa mugabo ibyo bintu byatumye bitera imbere si ukubera yuko baruta Abarundi ni ukubera yuko bobo bashoboye kwemera icyo wowe nokwita gufata risk ati iki kintu uko namye mbaho birakeneye ko dukomindwa mu mutwe kugira dushobore kubandanya abo rero bofata ko bagafata ibyo bakaraba yuko abantu barakurirana abantu basangiye byose kandi ibidutandukanya n'ibiteye kubidufatanya ngo rero na bene rero batangure kwiga baraba ibyo bintu mugabo bige baraba ikintu tuzomariye Uburundi bya bintu bya agronomi twiga inzuzi zimeze gutya tubona yuko ibiterwa bimeze gutyo o bikazabira kwara bigira gute niturabe ko mu bindi bihugu barahaciye none ko bahaciye ikintu baturusha ikintu biyunganyemo ni iki tufatire kuri icyo ikindi kintu bagira nabi bikuremo hanyuma ibyo byiyumviro byabo tubiteze imbere ibyiza byose tubiteze imbere mugabo twemere gufata rimwe
impanuro nziza cyane rwose akamo gakomeye cyane rwose ubumwe muri diversite ikagusuma ukurahura ubwenge mu nshinga ntahe Jean Marie mwaraciye mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabivuze kama motera nk'urwaruka cyane cyane ibikorwa biteza imbere mu byerekeye amashuri nk'akahe
nk'uko abandi babivuze ubu biragoye kubera ndi hanze ariko nibaza ko dushobora kubishika ko muri uwo mugambi nyine Tanzania dushoboye kudushyiramo cyangwa se waba byiza tushoboye gushika mu gihugu tugatahuka tuzi tukagira umugambi uboneka ubu turi hanze biragoye kugira tuvugiye gusa tutashize mu ngiro
ikintu kimeze nk'impanuro muha urwaruka kugira ngo rubandanye kuguma gunze ubumwe ni nk'igihe Jean Marie mwagende henshi murabona ukuntu ibintu byifashe
ariko ntidukeneye kwigana abo hanze ariko ntaze nk'akarorero jewe igihe nari muri Mozambique naguma mbona narifite umutima mu gihugu cyacu nagize umugambi witwa Solidarité Africaine hanyuma kubera nshuharanga n'abashuharanzi bo muri Mozambique byaranezerewe kubona bishika yuko haba nk'igiteramo kuri afishe handitswe nyine Bebe John n'umugwi urumva jewe nkaca mvugisha nganira n'abamizisiyeho ngaho ndababwira nti mwari muzi ko hariya iwacu hariya muri noru ya Mozambique hari kambi y'impunzi hariyo abanyafurika bava mu bihugu byose no mu Burundi nta kintu twogira ngo dufashane kuko ni bene wacu bose barabyakiriye neza urumva narigize kutemesha igitaramo ndaja kuramutsa abarundi bari ngaho
n'abanyarwanda bariyo
ndafite amasanamu urumva bose banezerewe kubona umuntu aza kubaramutsa atari mu minisitiri atari iki
Ni byiza cyane rwose eka ibikorwa bihimbaye cyane rwose ndagushimiye Jean-Marie reka rero ngaruke ku mwebwe Professeur Athanase Gahungu mwigeze kuvuga nk'uko twavyumvise iyi migambi gufashanya na Kaminuza y'u Burundi nashaka ndababaze niba muri iki gihe muri en contact hari haba nk'uko mwabivuze abari muri iyo groupe ba Defense uri cyubonye bari muri Kaminuza bigisha hari ariko nashaka ndababaze ku giti cyanyu mwebwe muramaze kuba muri contact n'aba professeur eka cyanke nka directeur académique muri université y'u Burundi
ego mushikana ese Federico ego nibyo mbere bujya mu mwaka heze jewe nari ifite ico bita congé sabbatique yo congé sabbatique nari nateguye ko nza kwigira mu Burundi na hanyuma nari namaze gufata abo nari nzi twamenyanye bamwe bumva bakuma bahinduka wari lecteur yari yamaze kuba ministre abandi mugabo twari twumvikanye hanyuma jewe kubera hagize gucamwo kinashoboye kugenda muri uko kwezi k'umunani nagombe kugenda mu kw'icumi na kabiri nibyo nari kuza gukora rero nidare ryishoboka mugabo ubu ndifuza yuko mu mwaka uza naratumye abo turi kumwe muri runo rubuga Consolata na Indefense bariko barabifashamwo nibaza yuko mu mwaka uza nzoheza nkagenda makoba abo tuvugana ababitwara ndabazi bizoba gusa kuronka akajyo n'akanya kande kurira ubu rero urabona ko nidaducishije mu byatwononeye ari bya COVID-19 biriko biratwononera ariko nagomba bose bamenye yuko jewe ndamaze gufata kwicandagisha dose ya mbere ya COVID-19 ya vaccin ubundindiri ya kabiri ubu rero nibaza ko bizoca byoroha ko nshobora gutendera emwe Indefense Consolata ni mundindire ndaje ngomba kuzoja ari kugira volontaria ari ugukora kumara umwanya w'umwaka canke amezi atatu mugabo ivyo ndiko ndabitegura nibyo rero mushingana ya Frederic
ni vyiza cane gose mu gusozera Jean-Marie ndabasaba umutera kamu abarundi cane cane kuvyereka ca kivugo c'urukundo mu kanya gatoya cane gose akamu mutera abarundi nakanya
ni mukundane mwese abarundi turi bamwe kuwa
kigihugu cyacu. Ni byiza cyane rwose Professeur Athanase Gahungu nk'uko twabivuze mu ntango haraciye imyaka 30 Abarundi bateye ku masezerano y'ubumwe akamu mu batera muri iki gihe nakaye mu majambo make.
Emwe Abarundi mwese abariko baratwumviriza cyane cyane abize mu Cyongereza abo twiganye kuri campus twagiye muri ya mabisi amwe mwese ndabaramukije. Nta kintu gihora kinezera nk'iyo uhuye twese twaje muri bino bihugu aha turi muri diaspora tuza duhunga mugabo iyo uhuye n'abandi abo mwiganye kuri campus ukamubona mu ndege uca ubona wibutse ba bantu abavandimwe nagomba yuko rero uko kuntu twisanga turi abarundi twisanga turi abarundi abanyarwandakazi abanyarwanda twiganye twese tukabona ko turi bamwe kandi twamye turi bamwe byoshobora gushika muri abo badukurikira nibaza ko byogira ico byo bifashije u Burundi.
Murakoze cyane imbere y'uko dusezerana ariko reka dusubire kuri ka karirimbo ka Baby John
kamwe ka kera nyine k'amahoro ko gukomeza amahoro
yako karaje.
Mfite icuruko Yeah.
Professeur Athanase Gahungu ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo mugane ni radio Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe mushikana Jean-Marie. Ndagushimiye cyane cyane n'ivyumviro vyiza mwatanze hamwe n'uturimbo mwadushikirije.
Murakoze Freddy, murakoze n'Ijwi rya Amerika.
Professeur Alice Niyondagara ndabashimiye namwe mufite amabanga menshi ariko mwitabye ikiganiro mwakoze cyane rwose. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Abakozi b'akarorero batanga makuru